Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese na mu bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Kuri mikro muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Nukuri iyo ngingo naraye ndayishimye nkaca nsaba yuko nimba urubanza rusomwe ko rwoca rushirwa mu ngiro umuntu bayamwejeje hama agataha agasubira mu muryango.
Uyo ni Mutezinka Efrosi umwe mu ndongozi za FNL ya Gatogwasa mu ntara ya Kirundo avuga kwirekugwa ry'ugwaruka. Amakuru yo mu biyaga binini avugwa mu Burundi abantu batanu bagizwe n'ugwaruka go mu runani amizero y'abarundi baraye bamenyeshejwe na sentare nkuru y'igihugu ko ya Kirundo yuko bejejwe n'ubutungane bafashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze bagirizwa kugira imigumuko mu gisagara cha Kirundo mu runani amizero y'abarundi baterakamo bashimira ingingo ya sentare yafashwe yo kubeza mu gihe bamenyeshejwe urwaciwe haciye imisi irenga 10 rusomwe mu mizero y'abarundi basaba ko hokorwa ibisabwa byose bakidegemvya. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Ugogaruka ruturuka mu runani amizero y'abarundi na cyane cyane mu mugambwe FNL ishemye rya Gwasa rwari rwafashwe kugenekereza rya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 haraye hatanguye imyirekano mu gisagara cha Bujumbura. Umushikiriza manza yahavuye abashengeza muri sentare nkuru ya Kirundo kucaha cyo kwiyegeranya bagira umugwi bashaka kugira imyirekano itemewe n'amategeko mu gisagara cha Kirundo. Babanje gusaba kuburana bidegemvya sentare nkuru ya Kirundo ntiyabibemerera. Iburanishwa ry'ugo rubanza ryabaye inshuro zitari munsi ya zitatu ruja mu mwiherero umushikiriza manza abasabiye igihano cyo gufungwa imyaka 5. Ku mugoroba wa kabiri niho bamenyeshwa ugwacitse ruvuga ko beze kucaha bagirizwa. Abambere bakenguruka iyo ngingo ya sentare nkuru ya Kirundo nabo mu runani amizero y'abarundi baturukamwo na cane cane umugambwe FNL ishami rya Gwasa. Umushinga mateka Mutezinka Efrazi yatewe mu runani amizero y'abarundi akaba no mu ndongozi za FNL ishami rya Gwasa mu Kirundo.
Jewe na yakiranye kanyamuneza kenshi cane uretse yuko bwa mbere bagirizwa ivyo bagirizwa atari navyo. Jenda shimye sentare nk'ubutungane kandi saba nubundi butungane ko bwokora nka sentare ya nkuru ya Kirundo bakazabararaba abantu barengana bakabarenganura. Nukuri iyo ngingo naraye ndayishimye nkaca nsaba yuko nimba urubanza rusomwe ko rwoca rushirwa mu ngiro umuntu bayamwejeje hama agataha agasubira mu muryango. Igisabwa hari urupapuro bita manda d'arurisirema rutegezwe kuva kwa procureur ahanatera kamo nkanye kubaho procureur mu Kirundo ko yorunyarutsa kuko umunyororo urababaza kuko benshi barabanyeshure abandi barakuwe kubuzi bakasubira kubuzi.
Abandi banezerejwe n'ingingo ya sentare nkuru ya Kirundo nabavye bifuza ko ibibondo vyabo vyo bashikira mu miryango.
Kushima twasaba yuko boheza bakanyene tukabona ko babatungikiye babugwaruka rwacu bana nk'ubu rwagejeje kujya mu mashuri none hanyuma natwe icyo twakongera ko tukacya duhanura tukongereza ku mpanuro sentare y'abahanuye twari tubazi ko kandi nta n'ubwo batwari tubazi ko nta n'akandi kabi twari tubazi
bararenganye ntacu banka amakosa bari bafise. Oya byari ibyo busore baja kwicara ku mabarabara kabaye akarenganyo twosaba yuko bubarekura.
Ubwo gwaruka rwamenyesheje urubanza rwacitse kuri uwa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2016 mu gihe ku rupapuro rumenyesha urubanza rwerekana ko rwaciwe kwongera rusomwa na sentare nkuru ya Kirundo itariki 12 z'uku kwezi nyene. Ni ukuvuga ko barumenyeshejwe inyuma y'iminsi irenga 10 rusomwe. Ntitwashoboye kumenya icatumye iyo minsi yose ishika kuko kubirabana n'iyo dosiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo yatubwiye ko umuburanyi wenyene canke umwunganizi ariwe ashobora kugira ico abaza ku rubanza rwaciwe. ni mu gihe abasore baburana batagira umwunganizi twoshobora kubaza. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Mu Burundi bamwe mu bagwanyi babandanya guhungabanya umutekano, babandanya kwishikana mu nzego z'umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Bujumbura. Abishikanye uno munsi bose hamwe n'umunani. Mvuganye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka mukanya gaheze, ambwira muri make amakuru yashoboye kuronka ku kwishikana kwabo bantu kuri uno munsi wa gatatu. Tumutega amatwi.
Amakuru twaronse mu gitondo bavuga ko muri zone Muyira hari hishikanye bane bafite inkoho zine zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Hanyuma naho amakuru twaronse yavuga yuko naho nyine abishikanye ari bane bari bafite inkoho zine zitatu z'ubwoko bwa Kalashnikov n'imwe itera bya bombe bita maroketi.
None baravuga aba barungika ni bande babafasha kugira ngo bagire ibyo bitero, bavahe habo bagwanye.
Ntanguru itomoye neza turaronka kuko ibyo bintu amakuru twakuye mu begereye intwaro muri komine Kanyosha yatubwira yuko bishikanye mu ijoro bashikira ku birindiro by'abasirikare. Nabo nyine batubwira ko tankuru zitomoye bari bwaronke kuho abo bantu baba bageze. Umwe mu begereye intwaro muri komine Kanyosha we yatubwira yuko gusa uco bamaze kumenya ari abane bishikanye muri zone ya Muyira, ariko ko abasirikare b'igihugu bato bamaze kubamanukana mu gisagara cya Bujumbura.
Yakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru. Tuzogerageza kurondera izindi nkuru kuri abo bantu bishikanye kuri uno munsi. Kandi naho intumwa z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zatowe n'umukuru w'iryo shirahamwe perezida wa Chad Idriss Deby kuja mu Burundi kuganira na perezida Petero Nkurunziza n'abanyepolitike ku kibazo gihanze igihugu. Ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi batangura gushika kuri uno munsi wa gatatu. Izo ntumwa zirimo Mohamed Ould Abdel Aziz, umukuru w'igihugu cya Mauritania. Mukanya gaheze dumenyeshejwe ko ahejeje gushika mu Burundi, akaba yakiriwe na mugenzi we perezida Petero Nkurunziza. Wundi agize ako kagwi ni perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, ari nawe azoba yoboye uwo mugwi wose. Hazoba harimo kandi na Macky Sall wa Senegal na Ali Bongo wa Gabon, abo bose n'abakuru b'ibihugu, hamwe na Haile Mariam Desalegn umukuru w'igihugu cya Ethiopia. Izo ntumwa zo mu rwego rwo hejuru zizoba zijyanywe n'umugambi wo kuganira n'abarongozi ba Leta y'u Burundi hamwe n'abategetsi bafise uruhara muri politiki y'u Burundi, bagamije ukurabira hamwe ukuntu ibiganiro bidakumira byotangura, hamwe n'ukuntu inteko zijejwe kukingira abarundi Moprabu zorungikwa mu Burundi. Handi naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petero Nkurunziza yasohoye ejo itegeko ry'uko abanyororo 2000 ivyo bo kugwa mu nyororo. Ivyo yabitangaje mu gihe yaha umubonano umunyamabanga mukuru wa Uniban Kimun. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yarakurikiranye hafi uwo mubonano wa perezida Petero Nkurunziza na Ban Kimun ejo ku munsi wa kabiri. Tumutega amatwi.
Inyuma y'isaha imwe irenga gato ariko abonana na perezida Nkurunziza, Ban Ki-moon yavuze ko bene umukuru w'igihugu bayaze bumvikana kandi ko hari vyavuye mu mbonano wabo. Yibukije ku Burundi buri mu ndyane kandi ko atakaryo ko gutakaza kakiriho. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije kandi ko abantu barenga 240,000 bahunze igihugu baja kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Yamenyesheje kwishyirahamwe mpuzamakungoni ririko ryita ku rutare kugira ngo haboneke umuntu uciye mu nzira y'amahoro. Ban Ki-moon yanavuze ikintu cyamuhaye umwizero.
I was very much encouraged that the political leaders, whether they are sitting in government ruling party or opposition,
natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambwe uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na perezida Nkurunziza. Nibyo yanyemereye nyene. Imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politiki n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu. umukuru w'igihugu yashimiye Ban Ki-moon anibutsa ko Burundi bufashanya na ONU mu bihugu bitari bike mu kurondera amahoro n'umutekano nko muri Somalia, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Sudani y'amajepfo n'ahandi. President Nkurunziza yanabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu byo yaganiriye n'utwara ONU.
Ibyo badusabye gukora bijanye no gukorana uje na gateka kazi na muntu mu bijanye no kugwanya iterabwoba ari kandi bijanye no kugwanya ubukene ari bijanye kandi n'indi migambi abarundi twumvikanye n'abasanzwe dushigikiye kandi n'ishamuza mafungu ONU ririmo twasabye kandi yuko twofashanya mu bijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi mu Burundi n'ishamuza mafungu turahuza cyane ku bijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi kuko iyo bafashe ibihumbi 2008 irerekana neza yuko ibiganiro by'abarundi bisa guhuza abarundi ubwabo abafise ibikorwa bihungabanya umutekano kwabo batarimo ibibazo biri hose mu Burundi, muri Afurika, muri Amerika, ku isi yose biriho. Icyo tuba tuvuga yuko rero ugufashanya hagati y'ishamuza makungu ONU bizodufasha kubana dutora umuti ibibazo dufise.
Muri uko gufashanya, President Nkurunziza yafashe ingingo yo kurekura abanyororo n'imiburi y'ibihumbi 2000 nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU yemeza ko afite icyizere ko n'izindi ngingo zizofatwa.
President Nkurunziza told me this morning that he will release
President Nkurunziza yambwiye muri iki gitondo bagiye gufungura n'imiburi y'ibihumbi 2000 abanyororo 2000. Nashimye cyane iyi ngingo ariko nizigiye ko n'izindi ngingo zizofatwa. Iyi ni intambwe itera intege ariko nk'uko nabivuze nizere ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa.
Additional measures will be taken.
Mu byavuzwe hari cyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije Ban Ki-moon amusaba kugikurikiranira hafi atarya umunwa.
Twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere, twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu gitubaniye nabi, twavuze ko dufite ibimenyetso, ibyemezo by'uko badufashe naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke, abanyarwanda nabo turande neza kuko twanyuka kera.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe bubaye bugira kabiri intumwa za ONU ziza mu Burundi, Ban Ki-moon yaraje inyuma y'intumwa z'akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi zagendeye Burundi mu kwezi kwa mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungoni riri mu mashyirahamwe yafashije cyane kugira ngo haboneke amasezerano yarusha mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ayo masezerano yatumye hahagarara intambara y'imyaka irenga 10 yahitanye abantu barenga 200,000 ufatiye ku matohoza y'abahinga mvamakungu. Eroje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Eroje uri kaneza. Kubijanye n'ico cemezo ca Perezida Petero Nkurunziza cyo kugirira imbabazi abo banyororo 2000 abarabwe n'ico cemezo nabo imanza mpanavyaha zarangiye Burundi bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze, abandi nabaciriwe ibihano byo gupfungwa imyaka itarenze 5, abagore bibungenze nabonsa abagwaye ingwara zidakira canke zimaze kugera ku rugero rukomeye, abafise ubumuga, abana, abantu bafise ibibazo byo mu mutwe n'abantu bakuze kugera ku myaka 60 y'amavuko. Iryo tegeko rya Perezida Petero Nkurunziza rivuga ko ntiyerekeye abaciriwe imanza zo gupfungwa kubera ibyaha bya genocide, ibyaha byo guhohotera agateka kazi na muntu n'ibyaha byo mu ntambara. Izo mbabazi ntiziraba abaciriwe imanza kubera ibyaha byo guhisha ibigwanisho no gutunga ibigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko, guhungabanya umutekano wa leta, gufata abagore ku nguvu, ubwicanyi bwakozwe bwarateguwe, kurya abantu n'ibindi byaha byakozwe mu tugwi turimwo abantu benshi. Iryo tegeko risaba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutungane guca arishira mu ngiro kuva itariki isinyiwe.
Amakuru makimina beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyi fato ibere imbere ya matora, mumatora, ninyuma ya matora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza.
Nurere kazoza.
Jerome Niyonzima nongere ndabahikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro cerekeye uruhara rw'inani za politike mu gutsimbataza amahoro. Uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku ntambamye zibangamira igikorwa cy'inani za politike mu Burundi. Abatumire ni babandi nyine babiri, Honorable Jean de Dieu Mutabazi yaserukira unani Copa, hamwe na Honorable Tatien Sibomana yaserukira unani Amizero y'Abarundi.
Sangiri kiyago, sangiri jambo ni kazoza.
Inani ziterera umutsi bataza mahoro.
Ubwa mbere na mbere icyo twebwe twovuga. Uravye neza kuva 93. 93 ntunzeye batasenge ngo bari muri Prona twe twari muri Frodeo. Mu nama nshinga mateka imigambwe ntunze yaba ya 10 93. Umugambo mu nama nshinga mateka hagiye imigambwe ibiri yonyine. Frodeo na Prona. Yini ntiharonsa amahigo yo kwinjira mu nama nshinga mateka. Hama mu 2005 mu nama nshinga mateka yinjiye imigambwe 5 ni CNDD-FDD, Frodebu, CNDD irongo na Nyangoma, Iprona na MRC 5 gusa kandi imigambwe yabo 20. Ejo bundi mu 2010 yinjiye imigambwe mengi 3 gusa CNDD-FDD, Iprona na Frodebu nyakuri. Umengo nta wundi waruri 3. Hanyuma
kandi imigambwe yarenga 40.
Eh, hanyuma ubu mu 2015 twari imigambwe hafi 45. Hanyuma twagiye mu matora twababa imigambwe iri munsi ya 20. Hari abaciye kubera bari bafite ibindi biharuro byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwatuwe n'abanyagihugu nguvu baca bajya mu migumuko. Hanyuma imigambwe yatowe cyangwa inani numugambwe CNDD-FDD, umugambwe Iprona novuga yuko usabashinga amateka baki hamwe na nuru nani Amizero bamwe bari nyuma ya Gwasa abandi nyuma ya Nditege. Twovuga none ko ari imigambo ingahe? Ni ibiri nuru nani rumwe. Nukuvuga imigambo ija mu nzego ibaye myinshi ni 5. Aricyo gituma rero jewe kubwanje iya Abarundi mu byumviro byabo bagerageje kwegerana bakunguranya ubwenge bagashira hamwe uburyo murazi neza yuko hajya mu matora bisaba uburyo bwinshi kujya kwiyamamaza. Ama ubwa kabiri bagashira hamwe abanywanyi bakegerana no mu byumviro byabo ni intererano ikomeye kuvyereke amahoro.
Urakoze cyane Honorable Tatiana. Hari akandi karusho mubona mwebwe kandi zishobora gufasha mu gutsimbataza amahoro.
Ingingo ya 78 y'ibwirizwa nshingiro agace kayo ka kabiri baravuga neza ku migambwe cyangwa inani idashobora kwigisha amacakubiri, kwigisha urwango, kwigisha ubwicanyi bwari bwo bwose, bwaba ubufatiye ku moko, ku bitsina, ku ntara, ku byiyumviro by'aho umuntu asenga. Ibyo rero biraba imigambwe bikaraba n'inani. Iyindi ya 79 baraho baranavuga neza bati imigambwe canke inani zitegerezwa gushira imbere ihiganwa mu mutekano atabintu by'inguvu atabintu by'ubwikira
atagikenye.
Dufatire rero kuri ivyo ugaco sanga no mu tegeko rigenga imigambwe nikora usanga izi ngingo barasubiye barazigaruka.
Intambamye zoba zibangamira igikorwa cy'inani n'iziye.
Intambamye ya mbere nuko atabwigenge bw'izo nani buriho bwo gukora.
Ntizigenga
ni nk'uko hari imigambwe myinshi itigenga. Ndabishyira hamwe. Muti gute? Ubwo runani wumva twebwe twari twaragize ni byo shegera chambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka Gwasa arashobora kuba agendera intara cyangwa ubundi burere kubera amabanga jejwe mugabo gushikuna ugendera ka bukuru wa Mizero ankora umwe twebwe twitwa ko turi kumwe nditore kuriwe kuja kubonana nabo mu rugo runane usanga naho mba nduzi wacu banyumva ukamusanga bari ko bararondera aho no bandi baraba abo tuvugana nawe kushika naho babo bije kunywerera icupa aba polisi bose bari kugira ngo ubereke ko atani ibyo waruje mu bije cyo konona umva rero ubwo buryo bwo kufasha gushikana iryo jambo ryo gutsimbataza amahoro no kubumbatira umutekano mu gihugu nituronka ubwo burenganzira bwo kurishikana kandi twa dufise
iyo ni intambamye
ikomeye intambamye ya kabiri nuko tutanakerura ubutegetsi ngo bikunde
kubera ibidakunde
kubera tutagira aho tubivugira urumva radio na televiziyo y'igihugu byabaye by'umugambo uze wiyumvire jewe bataje kumbaza ikintu cya assurance naho nubavuga nti ni durado reponse nkuko umuntu uze mubivuga muti iyo umuntu yumvise akamubakiye kashikirije kuri radio kanaka arafise uburenganzira bwo kuvuga ati aka kantu hariho byinshi biba bitwerekeye ndaguhaye akarorero sinko uryago asase cyegera cha mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka byinshi byashikirije ntibabikishe kuri radio na televiziyo y'igihugu kandi ari uwa kabiri mu rwego rw'inamashinga
mateka
ndashikuza gute no guhuburorero yaturamenye ibyo abana bariya bavugiye mu nama ibyo yavugiye kuri stade y'ingozi ukaraba ibyo utwara senari yavugiye wabi makamba ugacura bumwe icyo bacije kuri radio n'icyo wundi bacije ko bibaza ko tutazi ubwenge ibyabereye igitega yagiyeyo turabitse ibyabereye mu cyangwa turabitse ibyo warigeze wumva bica kuri radio kwaba yagiye ari umutegetsi nk'abandi icyanyuma nuko n'ubutegetsi butemera ko babukebura we utanze raporo uti aha hariho abantu bishwe gerageza mutohoze ucuba umwanzi w'igihugu kandi mu bisanzwe n'amategeko avuga
none ni ukutemera ko babukebura cyangwa n'ukubera mwebwe mushobora kuba muvuga ibitagenda neza gusa atana kimwe mwemera ko kiba cyagenze neza
ikibi ni ukubesha
ndahindukiye kwa honorable Jean de Mutabazi ariko aravuga intambamye yavuze zishika zitatu intambamye zibangamira igikorwa cyo gutsimbataza amahoro kinani hari izindi ntambamye mwe mubona
mu ntambamye abarundi bafise hariho ingeso mbi no vuga yuko ziri ubwoko bubiri urazi ko nga muri igihugu cy'iwacu demokarasi yatanguye kera mugabo yagiye iranigirwa mu menshi ibyaba nyuma y'igandagwa ry'umuganwa rwa gasore urabizi kudeta ya mishombero Michel itandatu na gatandatu urayizi ningeso mbi yo gufata ubutegetsi ku nguvu kudeta yazanye perezida abagaza ku butegetsi niyindi ingeso mbi yo gushaka gufata ubutegetsi bikiye mu nguvu perezida uyo yawewe nta zindi nzira afise zo gushyira ku butegetsi atari igikenye urumva rero hari abantu bama biyumvira ati twebwe ibyo by'amatora iyo nzira ntitwerera aha ngo uyu tasiyane no mubwira ati iyamirize abashatse gufata ubutegetsi ku nguvu itariki 13 za rusama umwaka uheze ntadashobora kugenda nguyu nubu ntarigera kondana ibyabaye ro 13 tentative ya kudeta ntarigera bigi
ura ama televiziyo y'urundi ndabivuga
oya none erega baraza kumviriza abantu
bashatse
abantu
ageza taburahe
wengu
mutabazi ndakubeshuza ubaze amaradio yose arinye ejo natanze interview kuri Telenesan kugenda itoro
ni mureke ibyo
ngeso atabara vyamiriza
awi none ko mwanka
tubanza
na influencer wawe woshira ko na ivyo shoboka ko batadura television na radio y'igihugu
ingeso y'igikenye
ni nkibi yabaye mu kwezi
nibi ubutegetsi buri ko buragira
gukora imigumuko ugashaka kugira imyirekano idaciye mu mategeko izo ni ingeso mbi niko ndavuga zituma zibangamye ntuze amahoro umutekano na demokarasi iyindi ngeso mbi niwe nyene ndaba aje kubwira n'abandi urumva yavuze ngo bari batsinda amatora ubu tasiyane nguye arafise intebe muri amashinga amateka mugabo ntashobora kwemera kujyayo urazi igituma ni kubera bavuga ati twebwe tujya mu matora ari uko tuba ba mbere iyo ngeso nayo nyene
iyo ngeso mbire nanyi bangamije
ngeso mbi urumva abantu bamashaka ngo bahiganwe ari uko baba bambere
iyo ngeso mbi bangamije intambara
eh urumva urababwiye ati niwuze niwaba wa kabiri ntaco wemere kijya kibanza
none wa kabiri wari kuba wa mbere kawe
urabyo none
reka tuyasubiremo tegugwe neza icyo kibanza nzoronka nzocemera
mu myaka ine mu buzima bw'igihugu ni mikenya cyane
abantu bapfuye mu meza ngahora zigene bangana imyaka ine yohera barundi bapfa gutya haza basigaye bande
twitonde twemere yuko nitwajya guhigana uzoba wa kabiri atadoca atera imigomoko twemeranye twese tugende twemeranije yuko inzira yukuguma ku butegetsi canke kubushikira ari amatora yonyene yemera
reka dutere dusozera kina kiganire huko gwiki
yarekambanze ngaro yotuntu duke si twinshi mbere umva nagira nkebure mutabaze abakubise kudeta muri igihugu bajya bo barari nani hari habayishoboye ya kugukubita kudeta no guhirika amategeko agenga igihugu akordarusha nibirwa singiro byaraho nyanze iyo si kudeta constitutionnel
ni wowe ubivuze
ndabivuze
twebwe none uri hejuru ya
sentare kuba wewe mere ivyo wawe je naje
muri ariko cyo yavuze ati ibyizwa singiro ugwego ruje cyo kubiraba ku
hejuru
ya sentare bayize ibyizwa singiro
twaronse umwanya wo kubivuga ubwa mbere urazi ko Festus yasohotse turi ko kuduharira ico nyine mu nyuma niwe yagarutse gukriya yuko bagira babiki ngo kubera banzi kiringo cha gatatu kidawe n'amategeko mugana uko ari mahinda guye se
ngaruka yabivuze yasanze yihe
yo yama yihenze marorezima n'ahandi yari
yabivuze ico ni mona gitebe
ico ni ko gitewa ko justine icyo navuga nico narinkijije ko abagize kudeta ejo ni twaje muri nankano zosanga ari benshi ndaheje
ariko abagize kudeta bose babagize
nabi bari bari mu makosa nyine yego
ahuvuze ni
nama nawe uvuze mutaba mutabazi uravuga ico mvuze ivyanise mu mategeko zokwama ndabisomuko ico mutigira mushika ko mwebwe imyerekano yanditswe mu bwirizo shingiro
oya bikonda ni byabaye
urabikonda nawe we basi je binane urabigira wewe okay
kandi nabari imbere yabo twara abashingishije
ibanza abariko barapfu urashingishije ibanza abariko barabikoraga mutaba
kenshi
okay
twara bivuze
oya nagira
ari nyuma ya
nagira nawe urubanza
bazutsinda bahana
bazohanwa nyine
kandi bazufana
icyo cyo ndakemeye icyo ndaceme nabivuga ku muntu ngo bazofatwa nyine icyo kogwa nabivuze ngaruka ahandi
tsungura
icyo kogwa nuko amategeko yo kubahirizwa
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ani udusozere kino gice cya kabiri cyari cyerekeye intambamye zibangamira ibikorwa vyinani za politike mu Burundi je minenze mandabahikaze mu gice cya gatatu mu kiganiro kizokurikira ariko nkengurukire Honorable Jean de Dieu Mutabazi yaserutse ku izina ry'urunani Copa na Honorable Tassien Sibomana yaserukiye urunani Amizero y'Abarundi mwese mwatwumvirije nti murandwe mu banki n'umuvyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Chuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangira ijambo.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika
aho rero ni naho duherereje ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba muraza kongera kumva ibindi biganiro n'amakuru y'iradijwi rya Amerika mwisa himwe mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ku makuru yo kuri no saha murakoze cyane.